Tuzingurure ku gicapu cy'icyenda. Petero yari yagiye mu gisagara kimwe cyitwa Iyopa. Umunsi umwe hari ku murango yagiye mu cyumba gusenga. Akiri ko arasenga, hariho ikintu yeretswe. Yabonye igihuzu kininiye cyane kiva mu ijuru, cururuka kiza imbere yiwe, cyuzuyemo ibikoko by'uburyo bwose. Murashobora kubibona muri iki gicapu? Kimwe mu byagezwe by'Abisirayeli cyavuga yuko Abisirayeli batemeregwa kurya na kimwe muri ibi bikoko. Maze Petero yumva ijwi rimubwira riti, Petero, haguruka ubage ibyo bikoko hanyuma urye. Petero yaramenye yuko ari ijwi riva ku Mana. Nuko Petero yaratangaye cyane kumva ingene Imana yumubwira ikintu nk'icyo. Aravuga ati, Mana, ibi bintu nabyo nshobora, kuko twebwe Abisirayeli ntitwigera twemererwa kurya ibizira. Nuko rero ibyo yeretswe byagumye bimuza ko ibihetangabo bitatu byose. Atangura kwiyumvira icyo ibyo bintu bisobanurwa. Mbega wewe, woshobora kumenya icyo bivuga? Muri icyo gihe nyene haciye haza abashitsi batatu baza kuri iyo nzu. Maze Imana ibwira Petero ati, manuka uje kubasanganira. Imana iti, ntubutinye kuko ari jewe nabatumye. Nuko Petero agiye kubaramutsa asanga n'abanyamahanga, nuko acaratahura icyo kwakwerekwa kwavuga. Mu bisanzwe Abisirayeli ntibashobora kwivanga n'abanyamahanga, ntibemera no kubatumira mu mazu yabo. Ariko ubu rero Imana yari kurereka Petero yuko naho biyumvira yuko abanyamahanga batandukanye nabo, ko nabo bakeneye kumva ubutumwa bwiza. Kumbure, birashoboka yuko hariho umuntu mudasangiye ubwoko ukabuto kwifuza no kumutumira mu nzu iwawe. Ariko umenye yuko Imana ibakunda bose kandi igomba yuko bose bakizwa.